radio indundi culture amakuru mu kirundi
Mwiriwe mwese muteze amatwi ibiganiro byacu kaze muri aya makuru yo kuri no mugoroba nagizwe n'ingengo nkuru zikurikira Leta y'u Burundi iragiriza amwe mu mashirahamwe ayegukira kudakoresha neza uburyo ayagenewe ibyo ngo biriko biratera ingorane ubutunzi bw'igihugu ibi binyuranye n'umugambi wa leta n'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta hafatiwe ku migambi ibyo bita budget programme Abanyagihugu bo mu makarte ya zone Kanyosha na Kinindo mu ntara ya Bujumbura bavuga ko bafise impungenge ku ivyabo bishobora gusubira gutwagwa n'amazi y'uruzi Kanyosha mu gihe ataco kogwa na rijya buca imvura itasura na ibiharuro vy'abandura umugira wa sida ngo biracari hejuru mu Burundi hafatiwe kwihangiro leta yihaye yo kurandurana n'imizi ubwandu bwa sida gushika mu mwaka wa 2030 umunyamabanga nshingwa bikogwa mu mugambi w'igihugu ujejwe kugwanya sida havuga ko rugero rw'ubwandu rurungana n'ibicubusa n'uduce 9% mu nkuru y'amagara y'abantu tubashikiriza buri wa kabiri uwo munsi tuyaga ku ndwara y'imibembe amakuru saya gusa tubafitiye n'ayandi aya makuru muri kome yashikirizwa na Kristalize Harerimana fadikanije mu buhinga bw'ivyuma na Kofi Rube Intwari twese tutikaze
Radio Indundi Culture
ndasubiye kubaramutsa ubu naho duhehere ano makuru mu gisata cy'indero ishure ifata gigamwo abana bagenda n'ubumuga bwo kutumva no kutavuga riri muri quartier Maramvya muri commune Ntangwa mu ntara ya Bujumbura rirahanzwe n'ubukene bw'umuyaga nkuba uburongozi bw'iryo shure buvuga ko ivyo bituma icigwa c'ubuhinga bwa none bita informatique mu gifaransa kitigishwa neza abarongoye iryo shure barasabisha hamwe Regide Zori jeje gutanga umuyaga nkuba ko ryo uronsa n'iryo shure kugira abana bashobore kwiga neza Egide Nahayo yarakubitiye kuri iryo shure fata
nkuko bivugwa na Zabiron Nkurunziza jeje ivyigwa kuri iryo shure ry'indaro giga ko abana gendera umugabo wo kutumva no kutavuga inyuma y'inyakire ngibiryo shure gimukiya mu Maramvya ikigwa cya informatique n'iki gitangwa kuko ubugikora ku myaka nk'ubutangwa n'imishwara y'izuba urukabuda shora kwatsa mu machine nyabwonko ishure rya hora ryigishiriza ko
tutarimukira hamwe kino kibanza hari umuyaga nk'uba dukoresha wa regidezo twadufise ntuzenye sare informatique imashini za hagurutswa n'uwo muyaga nk'uba ariko tumaze kugera hano abana barahagaritse kwiga kandi byari byo bafite uburenganzira no kuvuga yuko ari kibazo gikomeye cyane kubona turi hatagira umuya yaga nkuba kwiye
wajeje vigwa kuri iryo shure abona ko ukura umuyaga nkuba kwiye ari uruhombo kuri abo bana bagendana ubumuga na rigi vigwa by'ubuhinga biri mu byo batahura kurusha ibindi
no kuvuga ubu twavuga ko bahombye abana batumba ntibavuge ni byuga batakura cyane bijanye no na informatique mbere besh niyo bahejeje makahejeje kwa nko ni byo bahitamo kwiga ko ibintu bisaba gukora kora bidasaba gufata ku mutwe ni byo bintu bashoboye be ni bintu bakoresha amaboko ni byo usanga bashoboye
Zabiron Nkurunziza avuga ko bandikishira mu regidezo ejeje gutanga mu myaga nkuba kugira iturere umuti cyo kibazo mu maguru mashya kugira abanyeshuri bige neza na rijya bagendana ubumuga
dusaba ko no kuri kubera iri shure riko ryafasha abana batumva ntibavuge bisaba ko babona aho baca kora batumva ntuhamagara bisaba kugenda ukamukorako rero iyo hatarama umuyaga nkuba ntibiga neza
mu kibuga cy'iryo shure haboneka ibiti bishinze biboneka ko ari byo cyishwa ko insinga z'umuyaga nkuba abajeje iryo shure bavuga ko bandikiye regidezo barasaba kuronsa umuyaga nkuba ariko zone Maramvya iri mu bice biri kumera z'igisagara cya Bujumbura kimwe mu bice by'igihugu regidezo rivuga ko iri kureshyira mu ngiro umugambi wo kugwiza no kwagura uburere buhabwa umuyaga nkuba
tukiriye mu gisata cy'indero nyene mu ntara burunganaho uburongozi bw'intara buvuga ko umwaka w'ishure 2025 ushira 2026 umazinga utanguye watanguranye ingorane nko mu zindi ntara ingorane iri muzashikirijwe kuri uyu wa mbere mu nama yahuje uburongozi bw'intara n'amashirahamwe mpuzamakungu akorera hano mu Burundi ariko afise amashami muri iyo ntara buramatari waho Parfait Mboninyiboka yasabye abafasha mu migambi y'iterambere gukorana n'abahinga b'intara kugira ngo ibyo bibazo n'ibindi biri mu bindi bisata bitoregwe inyishu kurikira Parfait Mboninyiboka ni buramatari w'intara ya Burunga
dusanzwe dufise ibibazo by'uburyo buke mu bisata bitandukanye mu gisata c'indero ibibazo bisanzwe bihari birazo ibibazo naho nyene by'uburyo janye n'ibikoresho mfasha nyigisho canke ibindi bikoresho intebe abana basanzwe bicara ko n'ibindi bijanye n'abigisha badakwiye ku mugabo turazikoreye tayama igerageza igakubitiza inzi bifunse kugira ngo ico gisata kigume kibandanya gitera imbere mugabo rero turonse nabaza kudushigikira muri ico gisata turaheza tukabakiriza yompi kugira ngo baze gusahiriza aho hose uburyo bwa leta butashoboye gukora nico gituma naho twari dusanzwe dufise abantu basanzwe bakora mu maprograma bakorera ngaha muri iyi ntara byari bikenewe yuko abo bantu bari ku rwego rwo hejuru babarongoye baza tukabivugana kugira ngo tubyumve kumwe ibyerekeye ingene twokorana mu migambi y'iterambere ngaha muri iyi ntara rero ico tubiteze ko ni ikintu gihambaye ica mbere no kugira ngo tubyumve kumwe ica kabiri nuko twifuza yuko bumva bagatahura neza imigambi twebwe dushira imbere akaba ariyo nabo baheza bagakorera tumbikanye ko dushiraho umugwi ugizwe n'abahinga babo bava mu bisata bya ONU bishira hamwe mpuzamakungu yawo nibakorera ngaha bagaheza bagakorana nabo dusanzwe dufise ngaha mu ntara bakorera mu bisata bitandukanye kugira ngo dushobore kwandika neza igitabo c'inzira tuzoheza tugakwirikiriza twese twagihurije ko
bamwe mu banyagihugu bo muri quartier Gisyo ya zone Kanyosha hamwe nabo muri quartier Kibenga ya zone Kinindo mu ntara ya Bujumbura bavuga ko bafite impungenge ko ivyabo bishobora gusubira gutwagwa n'amazi y'uruzi Kanyosha mu gihe imvura yimirije gutasura babona ko ibikorwa vy'amaboko babaye barakora byo gukingira inkombe z'ugo ruzi bidakwiye bagasaba ko leta yogira icikoze mu gukingira inkombe z'ugo ruzi kugira imvura iguye amazi ntasure gutwara amazu n'ibintu mu ntwaro baremeza ko ibikorwa vy'amaboko vyakozwe ubu ko hasigaye aho leta yotanga intumbero y'ukundi kuntu hokogwa Claire yakankundiye yakubitiye aho muri ayo makarte
kuruzi bataraduza yacasese kagacasese kiri no mugabo aracha
abo basanzwe baba hafi y'uruzi Kanyosha nkabo mu Gisyo muri zone Kanyosha hamwe nabo muri quartier Kibenga ya zone Kinindo bose bo muri commune Mugere bavuga ko bafise impungenge kamazi yabo n'ivyabo bishobora gusubira gutwagwa nko mu mwaka uheze n'imyuzure y'uruzi Kanyosha mu gihe imvura iri mu gutasura
kandi imvura kabona yuko hejuru hari nagira uko bayeta amazi ashobora kuza kuwera kanyesha twegere kandi tushatugira nubwo bayuko amazi kubera yaranyoye amazi cyane ashobora no kuvoma kurabo
ariko nawo biruko bagashikiriza ko mu gukinga ivyabo babaye barakora ibikorwa vy'amaboko
mu gutera ibiti
amazi yo ngaha anyaragoye ubu aboneka mu mvura cyo bakoze n'ibiti bagira bataragira ngaha
ubu barakingiye buke naye handi ho butwaye twatwawe
ubwo ahubwo iyo tababo baropanze twege ntitubatukiriye kubera bazi bahanukura nyine baduza kugira umucanga ipeye
barembye Kanyosha yaratoka kimusenyi rotero cya hasi
ibyo babona ko bidakwiye ko hageze aho leta yogira icikoze
ubwo bamaze kwagwa ntibihagije kuko nanya mwanya ashobora gutera amazi ku buryo bw'abantu biragoye kugira bahakingira leta tudasubiza mu kubaka
ibyo leta yokora nyine ntawo bishobora ibyo leta izokora ni ibyo
twakuye kuri ngendanwa Eric Ndayisaba nyumba kumi wo mu Gisyo aremeza ko hatewe ibiti harakogwa n'ibindi bikorwa vy'amaboko mu gukingira inkombe z'uruzi Kanyosha ikibazo yari yatuye abamukurira muri komine akavuga ko arindiriye ico komine na leta botanga nk'inyishu kugira hakogwe mu mpera z'umwaka w'2024 karitsiye za Gisyo muri zone Kanyosha hamwe nabo muri karitsiye Kibenga ya zone Kinindo zose zo muri komine Mugere zatatewe n'imyuzure y'amazi y'uruzi Kanyosha aho amazi yaduze nko ku rugezo rw'imetero kuva mu mwaka w'2020 izo kayitiye ziribonekezamo imyuzure y'uruzi Kanyosha
Leta y'u Burundi iragirizamwe mu mashirahamwe ayegukira kudakoresha neza uburyo ayagenegwa ivyo kubw'umushikiranganji biriko bitera ingorane ubutunzi bw'igihugu mu nama yakoranije abaserukira ayo mashirahamwe hamwe n'umushikiranganji wa mbere wa Leta y'u Burundi kuri uyu wa kabiri warongoye urwego nshingwabikorwa rwa leta yavuze ko ibi binyuranye n'umugambi wa leta n'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta hafatiwe ku migambi ivyo bita budget programme mu gifaransa Nesto inaonuye ashikiriza ko no mwitozwa ry'amatagisi yegeranywa muri ayo mashirahamwe harimo tunenge arico gituma ubu hashinzwe uburyo bushasha bwo kuyegeranya hongera hanagabugwa ibikogwa reka dukurikire umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi asubirwamo mu kirundi na Noris Nduwimana
Amwe muri ayo mashirahamwe ntashobora kwerekana neza amafaranga akoresha buri mwanya gutyo ntashitsa biba biyitezwe ko ibyo birabuza leta kurangura ibikorwa yabwirizwa gukora kandi birashobora gutuma hakoreshwa amafaranga atarategekanijwe bikaba intambamyi mu ntwari ibereye mu by'ubutunzi ayandi mashirahamwe nayo ashinga inyungu zayo mu migambi itaduza ubutunzi ibyo rero biranyuranye n'ikoreshwa ry'ubutunzi bw'igihugu mu buryo bw'ico bita budget programme ubushikiranganji bujeruhiye ca leta nabwo bwarakoze icegeranyo cerekana ingene amakori n'amatagisi yinjizwa mu mashirahamwe n'ingene atangwa buri munsi rwasanze ayo mashirahamwe akoresha amategeko atakijanye n'ibihe ukura amafaranga acishwa ku makonti ya leta buri munsi yuguruwe mu mabanki y'ubudandaji nico gituma leta yaciye ishinga ubuhinga bushasha bworosha kugenzura ibijanye no kwegeranya amakori n'amatagisi mu kugwiza inzira acishamwo hamwe no kugaburira abakozi ibikorwa
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Kiritu na makuru yacu arabandanya bamwe mu badandaza b'ibinyobwa vya Brarudi muri commune Muramvya mu ntara ya Gitega baridoga ko ivyo binyobwa bitoroshe kuronka abaranguzi bavyo bavuga ko bibatwara uburyo bwinshi mu kubironka aho bavuga ko hambavu yuko ivyo binyobwa bitaboneka harimo nuko bigoye kuzishikana mu mitumba kubera ingorane z'igitoro uburongozi bwa commune Muramvya bwo busaba badandaza kubahiriza ibiciro ubwo burongozi kandi nyene ubutegeka yuko abo badandaza bubahiriza ibiciro byashinzwe na leta Odiro Nkejimana
bamwe muri abo badandaza b'ibinyobwa by'ihinguriro bra Rudahi Muramvya bidoga kwaho babirangurira ubyo binyobwa hasa naho gaye bakaburaho babikura
ibinyobwa bya Burundi ntabyo turonka twebwe rero tumeze nk'ababoshye twari dufite depo yari igaharo yaradimanganye twari dufite depo yari kumuharuro iyo yaradimanganye dushaka ukuntu rero n'intunganyo nshasha ko mwodushirira mu ngiro tukaronka ibinyobwa tudandaza
kubera ko biboneka ku madepo yandi ari kure abo badandaza bavuga ko baca bakoresha uburyo bwinshi na cyane cyane kubijyanye n'igitoro bakabona ko bokorera mu ruhombo batarengeje ku giciro cya leta
nibijyanye n'amareyi yo kwiyunguruza yaduze uravye ikirere umuntu agira avuye kure yarangura kumbure amategeko atobaho nyanzwe mwotanga uburenganzira ku bakuru b'imitumba bagakoresha inama abenegihugu bose bonyene bakavuga bati turavye ayuriha ipikipiki ikuza inzoga uvuye ku idepo turaguhaye gushyira ko amafaranga ijana
ikindi abahi Muramvya bavuga ni uko hari abadandaza batora inzoga mu mamega ububiko bwari guha ayandi madepo bitwaje ko bafise ubunywero buzwi nka VIP bigatuma abadandaza bandi badashikigwa
nk'abantu bafise amamega hariho abantu b'abadandaza baza gutorayo inzoga bitwa VIP icyo gihe mega barashyira kuyirungikira ikamyo zitatu cyangwa zine mugabo agasanga ahaye abamadepo ikamyo nk'imwe ngugabanya bijya bintu by'ububari bwa VIP
kuri ibyo bibazo Eric Nkurunziza arongoye commune Muramvya ategeka abadandaza kubahiriza ibiciro byashinzwe na leta nahadahakana ko bandanye kuganira kubegwa n'icyo kibazo kugira aho bijya kure harenzwe ko n'amafaranga na makeya
bivana n'ibiciro bikagenda birahinduka kubera itike ndabitahura nirike na gitoro erega mwebwe muri ngaha twovyikira hano ukarabunuse ngabakora ahantu hago kugira ikinyobwa gishikiyeyo ikaba ingorane bashevuze zone genda mukorane n'abaryo bajijwe intwaro nabo badandaza ibinyobwa muvugane mugari hagi uja kugira ibintu by'akamaramaza murabe ibyo kugwa bitomoye
kugira nyine ubunywera ashobore kuduza amafaranga ku kinyobwa cha Brarudi ahi Muramvya nuko abarisha amafaranga ku nzego za commune muri ico gice zibijejwe akarorero nutanga yangana ibihumbi 50 atarekuriwe kurenza ko n'urufaranga na rumwe ku watanze miliyoni akarenza ko yari hagati y'ifaranga n'amajana atanu nawe urekure kurenza ku igihumbi kuduga akariha miliyoni zine mu mafaranga ya Marundi
Odilon hejimana urakoze ibiharuro vy'abanduro mongera wa sida biracari hejuru mu Burundi hafatiwe kwihangiro leta yihaye yo kurandurana n'imizi ubwando bwa sida gushika mu mwaka wa 2030 umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa mu mugambi w'igihugu ujeje kugwanya sida Jean-Baptiste Nzoriro Nkankuze avuga ko nawo gushika ubu urugero rw'ubwando rungana n'ibice ubusa n'uduce 9 ku ijana mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo kuri uyu wa kabiri muganga Nzoriro Nkankuze yavuze ko kandi ubwando bushasha bubandanya kwiyongera yanasavye abarundi kubandanya birinda iyo ndwara tumukurikire
turavye rero biraboneka ko umugera wa sida ataragesese shukara muri hano mu gihugu cy'u Burundi mu gihe byibonekeza ko abene igihugu kumenga bariko baradebukirwa kubijanye no kwanya umugera wa sida bigatuma ibiharuro biguma byiyongera ubwandu bushasha kuri ko buribonekeza cane cane mu migwi itandukanye mu bakiri bato kwandura umugera wa sida ababyeyi bibungenze bakayanduza ibibondo bibarutse no muhindi migwi tubona bafata ibiyayura mutwe cane cane bakoresheje inshinge mu migwi y'abakenyezi bagendana n'abagabo beshi n'abagabo nabo nyene bagendana n'abakenyezi beshi kibonekeza ko muri iyo migwi umugera wa sida ibiharuro bikiri hejuru naho ibiharuro dufise kugera ubu bitwereka ko mu gihugu umugera wa sida uri ku busa n'uduce 9 ku ijana ariko muri iyo migwi twabwiye ibiharuro iri hejuru cyane.
Ishirahamwe bisaba abagabo mu gahinda gishinze kugwanya amabi akoregwa abagabo mu Burundi rirasaba ko leta yoshinga amategeko merekeza y'umugambi wayo wo guhanahana abakozi n'ibihugu vy'abarabu cane cane mu bijanye n'ubutunzi bw'ingo hagati y'abubakanye. Umukuru w'iryo shirahamwe amenyesha ko abagabo bagitora hamaze kubonekamwo abitwara abakenyezi babo barungitswe gukorera muri ivyo bihugu bagaheza bakigongana amafaranga bakurayo arico gituma n'ingo zisambuka. Umviriza Boniface Nduwimana ni warongoye ishirahamwe abagabo mu gahinda.
Ibice birenga 50% kwijana ntibagarutse mu rugo baciye bafata aya matungo baca bifatanira n'abandi bahabara batanu rugo n'abana babitana senaka ari nawe yagurishije ibyi warungi kuwo muntu kujya gupagasa no kuvuga ivyo bapagashije ntabibonye ko kandi yasigaye aranahangayikana n'abana
abo murabafise canke ni cyumviro cabo nifasi
cyumviro cabo nifasi kuko dufise benshi hari nabo twafashije mu gisagara ca Bujumbura wiyumvire nk'umuntu abingozi yarungitse umugore wiwe amara imyaka 4 muri Arabia Saudite umugore arubaka inzu mu Cyarama yindi nzu mu Buterere acaguri parcelle mu Marambye aca atorana n'umushoferi wo ngahi Bujumbura umugabo wiwe w'ingozi yagiye kumenya ko umugore yavuye muri Arabia Saudite amaze amezane abana n'uwo mugabo mu Cyarama turataka mu butungane baradufasha umugore amaze kuboneka yavuze ngo je uwo mugabo ntidugishoboye kubana parke gaciye imuhitisha umugore yahisemo guheba urupango rwo mu Butere mugabo urumva ko yandi matungo yose yanyegeje nacyo gituma dusaba aya mashira hamwe arungika babana gushira ha mategeko yo kwerekana uko abagenda bagenda mugabo n'umugabo abizi kuko benshi twasanze umugore aragenda gatreta dossier ntabwira umugabo umugore akazogenda nkutaye urugo
aba babirungikwa na leta barabyumvikana birinda guca mu muco
hari ha mategeko atuma bagenda turabitsi mugabo nta mategeko namwe ahari yerekana uko bizogenda bagarutse uko bazotunganya ayo matungo
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
nkuko muvyumvise mu nkuru y'amagara y'abantu tubashikiriza iminsi yose ya kabiri uno munsi tuyaga ku ndwara y'imibembe muganga Jocelyne Sanze Rugeze arongoye umugambi w'igihugu rero kugwanya indwara y'imibembe n'igituntu asigura ko iyo ndwara itegwa n'umugera bita Microbacterium leprae uwo mugera ukaba ushobora kumara umwanya munini uri mu mubiri w'umuntu utarigaragaza aho umuntu ashobora kugendana imyaka ishika umunana atabizi ari sendayizeye niwe duteguriye iyo nkuru y'amagara y'abantu
kuko bishikirizwa na Jocelyne Sanze Rugeze harongoye umugambi w'igihugu wo kugwanya indwara z'igitunu n'imibembe indwara y'imibembe ni indwara iterwa n'umugera bita Microbacterium leprae kandi ni indwara yandukira
indwara y'imibembe ni indwara yandukira iterwa n'umugera uri mu bwoko bw'amamikrobakteri bita mycobacterium recre cyangwa bacillus hansen o hansen yagitirwe niwe yitoye uwo mukorobi
iyo ndwara mu kwandukira ikabica mu bihimba by'ihemero
ni ndwara rero ica mu bihimba by'ihemero mu kwandukira iyo ndwara rero imaze guca mu bihimba by'ihemero cyumva ko umuto n'ukuze ubari wese ashobora guhema iyo migera
umugera w'indwara y'imibembe urashobora kwibika mu mubiri w'umuntu imyaka ishika kuri 5 ndetse na 10 atarabona ibimenyetso nk'uko umuyobozi abandanya bishikiriza
ibintu yisangije bikuru bikuru nuko ari indwara imigera imaze gushika mu mubiri igwirirana ku rugero yitonze kujya bwo kwiyo migera ishobora kwinjira mu muntu yamaze kwihemuka icyo gushika aho ushobora gushikana ku rugero ishobora kumutera indwara ariko ugasanga arashobora kumara n'imyaka 8 5 abafite amagara make cyane bakariwe cyane cyangwa bagize bagiye hamwe n'imigera myinshi kose iyo ndwara bashobora kugira munsi y'imyaka 5 nk'ibiri rero tuca dufata hagati na hagati imyaka 5 ariko arosha kuyirenza asanga amaze imyaka 8 10 ataragira n'ikimenyetso na kimwe cy'iyo ndwara.
Iyo ndwara rero nticagura ishobora gufata uwo ari we wese mu gihe yegereye ahantu hari abantu abagwaye indwara y'imibembe.
Abantu bakaribwa kurusha abandi indwara y'imibembe. Ubwa mbere na mbere navuga ko ari abantu begereye ahantu hari abagwaye imibembe bari mu kibano kimwe ahantu hari abantu benshi bagwaye imibembe kuva ko baca bahemuka ya migera myinshi. Rero indwara y'imibembe yandukira bose cyagura umuzungu, cyagura w'inzobe cyangwa wirabura cyangwa muremure cyangwa mugufi, cyagura umwana cyangwa ukuze bose bashobora kuyandura. Bivanye rero n'uko bamwe bose bafise abasoda b'umubiri bafise ingufu cyangwa batazifise iyo imyaka yo kwerekana ibimenyetso itandukanira.
None ibimenyetso by'indwara y'imibembe ni ibihe? Ni ryari iyo umuntu afise iyo ndwara ashobora kwandukiza? Ni mu nguru yacu y'amagara y'abantu yo hanyuma.
Arise ndayize urakoze kuri iyo nkuru y'amagara abantu wari waduteguriye ni ku isaha 12 z'umugoroba n'iminota 38 muri studio za Radio Indondi Culture. Ni nano tujye tugarukiriza ano makuru yo kuri uyu mugoroba. Ndabashimire mwese mwari muduteze abiri bakoze bagenzanje bamfashije kuyegeranya yakoze kandi kofi rube intware katuma amajwi bashikira aya makuru mwakomeje kirizo na Kristalin Zarerimana. Mugire ijoro ryiza mwese, murakoze.